dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunzwe ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi ikiganiro cy'u munsi turi kumwe na mugenzi wacu Pierre Claveri niyo nkuru wagiteguye
Nchuti bakunze biradio ijwi rya Amerika turabaramukije twongera tubaha nikaze muri iki kiganiro uyu munsi dusangira ijambo mu byerekeye inyigisho mu mashuri mato mato na yisumbuye mugihe aheze igihe gito umwaka w'ishuri w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ushira umwaka w'ishuri ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane utanguye mu gihugu cyose cy'u Burundi kuri mikro muri kumwe na Pierre Clavier Niyonkuru
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
umwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ushira w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ubwitangura mu kwezi kw'icyenda ubushikiranganji bw'indero bwarasiguye ko bwiteguye bikwiye kugira ngo amashuri atangure neza atagatosi ndetse umwaka uzogende neza naho biruko abajejwe indero ntibirengagije ko no buhacibonekeza ikibazo gikomeye cy'abana baheba amashuri umwaka utarahera n'umwitwarariko ukiraje ishinga ubwo bushikiranganji ndetse bwemeza ko bwagihagurukiye kugira ngo uyu mwaka abaheba amashuri bazobe bake mu mwaka w'ishuri uheze ubwo bushikiranganji bwerekana ibiharuro bivuga ko abana bahebye amashuri barenga ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu mu mwaka w'imbere y'uyo hari hahebye abanyeshuri hafi ibihumbi amajana abiri kugira ngo duce hirya no hino icyo kibazo n'umuti cyo vugutigwa turaja gusangira ijambo n'abatari bake harimo abahinga abavyeyi abanyeshuri hamwe n'abajejwe indero
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
bamwe mu bavyeyi n'abarezi bo mu ntara ya Bubanza bemeza ko inzara ari yo nkweze y'amarere igituma abana bahema amashure muri iyo ntara hahebye abanyeshuri barenga ibihumbi mirongo ibiri mu mwaka uheze mu bavyeyi baganiriye n'ijwi ry'Amerika harabari bakiriko bararondera ibikoresho by'ishuri bataranabikwiza n'ahameza abiri aheze umwaka w'ishuri utanguye bavuga ko ubukene bw'ibikoresho buzotuma harabaheba amashuri
Mujena mera mise na buta mahera nyine kubatana ku ishure kandi nashaka ko bikakubera umwatubuye mu gatandatu ndagiye mu kandi
atabwo wazihutira kutwara abana babo kwa ku mashure abeshi batubwiye yuko amakayazimbye ngo bagiye guheba arabusanga bamwe avuka mu miryango ikenye itifise kandi hamwe amukabona afise nk'abana benshi bo gusomesha
abona naho biga nta kazi baronka umwaka w'ishuri wabona ko ibikoresho nyene bizimbye ikoresho naraguze bike ibindi ntibirakwira kubera ibiciro byaduze
simbwa nera nk'abagira neza bampa kanoti nzobagura niba cyandatu bariga kandi ndabashinze uko nyene amarezi bisa makai simvise buryo bwo kuyaronka reka nambaza ngo uzihangana tinarihanganye kuva urumva kuva nabakuye mu ya mbere umwe agira heze mu wacu umwe agira ati mu wacu na kabiri ubundi yiga mu windwi ubundi mu ya gatandatu
oya ni kibazo kinini kweni kandi cyafise abana batatu mugo higa umwe mugo ndabona kuba afise nk'abana batanu batatu biga ni kibazo n'ukuri nuko umuntu yobye arabashobora kurera oya naho batatu basi
Nawe nk'abanyeshuri bobo bantu aho bagenda kushuri cyangwa bagasiba kukubera inzara barara ubusa
n'ubwoko turi kumwe bw'abahutu n'abatutsi twese tumerewe nabi kurya nabi abana b'ishuri barataye amashuri ni ukuvuga abana babatwa bagira baheba amashuri ku bwinshi
izo mvo zo guheba amashuri zirashimangirwa n'urunani rwishinze guharanira ko abana bose bashirwa mu ishuri kandi bakijya neza rwitwa bafashe bige Samantha Jean arongoye ubwo runani yaraganiriye n'ijwi ry'Amerika ubwo runani ruherutse mbere gukora amatohoza kuri icyo kibazo aratubwira ibyavuyemo n'imvo nyamukuru ituma abana baheba amashuri
ubwa mbere ho murazi ko mu Burundi hafashwe ingingo y'uko abana biga amashuri y'intango ku buntu haranashigwaho n'amashuri shingiro aho umwaka amashuri y'intango yavuye ku myaka itandatu aja ku myaka icyenda byaciye bituma igitigiri cy'abana batangura ishuri kiraba umurengera ariko rero uko hinjira abana benshi mu mashuri niko n'abaheba baba benshi imvo ya mbere ifatiye ku bukene na niyo mvo nyamukuru ubukene buri mu miryango ubukene buri mu gihugu hariho n'indi mvo ya kabiri ifatiye cyane cyane kunda z'inshushu ivyo rero bigaca bituma habaho n'abana bataragera baca baza kurongorwa murumva yuko ari mu ishuri aratwaye baramutwaje inda aciye aja kurongorwa hatari bwagere hariho n'iyindi mvo aho usanga abanyeshuri kubera n'abahejeje amashuri ubona atakazi bafise abanyeshuri nabo bakiriko bariga bakabona yuko umenga nta kazoza la motivation yo kwiga ikaba nkeya mbere hariho n'iyindi mvo aho usanga cyane cyane nk'ari amashuri aho bagaburira abana ku mashuri le cantine scolaire iyo ibyo kujya bibaye nk'ibite babikabura abana bacha baheba mbere hariho n'iyindi mvo usanga kurandirwa mu ishuri les échecs scolaires cyanke naho gasanga hariho abana benshi mu kirasi le surpeuplement des élèves en classe aho no vuga ngo mu mwaka wa mbere cyangwa mu wa kabiri aho ushobora gusanga mu ntango y'umwaka amashuri atanguye hariho nk'abana barenga ijana ijana mirongo ibiri cyangwa ijana mirongo itanu mu kirasi mbere ugaca usanga bicara nabi biga nabi rero umwana rero ariho yari agitangura ishuri imuhira yahora yicara neza agaza ku ishuri agasanga yicara nabi arashobora no guca heba
umwigisha akaba n'umwe mu ndararibonye z'abagize amasendika y'abigisha erari n'ibizi arafise izindi nsiguro zituma abana baheba amashuri
ishuri itabaye inyisho y'ibibazo abanyeshuri bafise by'indero aho umunyeshuri aca bihigwa agataha hamwe amagara aramunanira nk'umwana yicara munsi y'ikibaho bamwe bicara hasi cyangwa bicara ku mabuye ikibaho kiba kiri hejuru umwana hahera iminsi akaba yagwaye amaso urumva rero mu gihe ishuri itaringanije mu buryo ishobora kwakira abanyeshuri mu bitigiri bitegekanywe n'amategeko ngo ishuri bifise ibya nkenerwa kugira umunyeshuri yige abone umwigisha abone ibyigwa aronke indero yongerero nk'inyigisho aho umwana ntetse ngo bandanye kwiga aca heba urumva umutekano we nawe nyine niba wubahirijwe ahumva hacajamo rero n'umutekano wo mu nzira kenshi abana usanga baja kwiga kure hari abana usanga ayo mashuri yitwa ko yuguruwe ategereye imihana yabo agafata urugendo runini aruye kwiga kure araruha arashobora kubahura n'amasanganya nk'abigeme bobo murazi ko bahohoterwa kenshi twama twumva abana bafashe bavuye ku ishuri bakanyuruzwa bagasanga babashurashuje hari n'abandi batanyuruzwa baheza bagatwara mu biyayuramutwe ugasanga batwaye mu gushurashura nyene umwana agahakura ingeso mbi zimutuma agira ibyiyumviro n'imigenzo igira intambara mu mutima amaze kugira intambara mu mutima ari umunyeshuri acatora icoroshe aca heba iyo shuri hariho abahava bagatwara inda batifuza hariho abahava bakagwara indwara hari abahava nyine bakaba bagashira isoni bakarengera indero ibyo rero byose biri mu bibuza abana kwiga
urunani bafashe bige rwemeza ko ingaruka zo guheba amashuri zibangamira urwaruka imiryango igihugu ndetse n'isi yose muri rusange
twovuga nk'akaruro nko ku bana barabura icyo bakora ugaca usanga rero hatanguye kuboneka indyane hagati y'abavukana kuko urumva umwana yagarukiye nko mu w'indwi mu w'umunani kugira ngo abone yuko ari nk'umunyagihugu atigize yiga bikamugora naneho uruca usanga rero batanguye kunywa ibiyayuramutwe ejo bikaba ari ingorane kuri uyu mwana mbere no ku muryango ugasanga abo bana babaye nk'abasuma babaye ntibagira icyo batinya ku gihugu naho nyine ari ingaruka mbi kuko igihugu kiba kiri ko kirahomba murazi yuko kazoza gafatira kugwaruka nibo Burundi bw'ejo abo rero bahebye amashuri barashobora guteza n'umutekano muke ku gihugu mbere ugasanga n'abagizi ba nabi barabikoze ko kugira ngo baje nko kuba nk'ababafasha haba gutera igihugu cyangwa baronse nk'igikorwa
ikibazo c'inzara nico leta yifuza gutorira inyishu biciye mu kugaburira abana ku ishure bigakorwa ku mashuri menshi kugira ngo abanyeshuri bareke guheba ishure kubera inzara yamara impinga iracari ndende kuko kubana barenga imiliyoni zibiri leta yaharuye ko bugaburirwa mu gihugu cose ku mashuri nshingiro abashika ibihumbi amajana atandatu bonyene nibo bagaburirwa gushika ubu munara indwi kuri cumi n'umunani zigize igihugu umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ari nawe arongoye uwo mugambi wo kugaburira abana mu mashuri aheruka gutera kamo abafasha Burundi na leta kwitaho ico gisata ndetse yakongerezwa n'uburyo bushibwamwo Angeline Ndayishimiye yabicikiririje mu kabezi mu kwezi kw'indwi guheze mu ntara ya Bujumbura aho yari yagiye kwirabiraho uwo mugambi ugeze imbere y'uko uyu mwaka w'ishuri utangura
twagomba kubamenyesha ko nkuko twama tuvuga ko icyifuzo dufise ari uko abana bose ku mashure boshikirwa n'uwo mugambi wo gufungurirwa kuko ata mwana n'ikinono kira noneho icyo cyifuzo tugisangiye n'urunani ku isi yose rujejwe uwo mugambi wo gufungurira ku mashure aho icyifuzo cyabo ari uko gushika ku mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu abana bose baba bafungurirwa nico gituma twagomba dusubire duhamagarire abasanzwe bafasha mu iterambere ry'igihugu kongereza ingufu kugira ngo dushike kuri ico cyifuzo cyo kugaburira abana bose ku mashure kandi murazi ko mu kirundi bavuga ngo akimuhana kaza imvura ihise uwo mugambi uraraba twese abarundi abavyeyi uwo mugambi twese twowushira mu ntoki ndazi ko turi hamwe twese byoshoboka abana n'abiwacu abana n'abigihugu umuvyeyi wese abifate mu ntoki yumve yuko uwo mugambi kuwusahiriza nawe ne ariko arahara mu ruganda ntibacure ese byohimbara umuvyeyi wese yumva ko kumusesekara acagukishije ko urya mwana wiwe yomutekerera ibiza gutekerwa ku mashure ndetse n'urya adashobora kuronka akagaburirwa n'uwo mwana yarose ubwo rukundo nigo ruzodushitsa ku ihangiro ndetse no ku cyifuzo cyacu cy'uko abana bose bafungurirwa ku mashure
Yamara muhinga mu byerekeye indero akaba n'umwigisha muri za kaminuza Libera ntibashira kandi arafise wundi muti wo vugutirwa ico kibazo co guheba amashuri ku bana bakiri bato ari kuri mikoro y'ijwi rya Amerika
kugira igitigiri cy'abana bahe amashuri kigabanuke nuko ubukene bwugabanuka mu miryango amahoro n'umutekano bigasagara mu Burundi ubutunzi mu miryango bukisununura ivyo navyo vyoca mu vya politiki kugira abafasha Burundi basubire gufasha Burundi iterambere rirangwe mu Burundi no mu miryango ubwa kabiri no guhimiriza no kwigisha abavyeyi mu gifaransa no vuga sensibilisation kw'abana bose bo kwiga kuneza y'imiryango no Burundi indongozi zigahindura imvugo ikindi cokogwa nuko leta yotanga uburyo bukwiye kugira umwana wese aronke uburyo bukwiye bwo kuronka ibikoresho byose byankenerwa amahera yibwa n'indongozi zimwe zimwe agasubizwa muri leta bakayakoresha mu gisata c'indero ibidandazwa bya lux imiduga inzoga zikomeye itabi amatike y'indege amateleviziyo amatelefone nibindi leta igashirako taxe ntoyi amahera yegeranijwe agafasha mu kugwanya iki kibazo cy'abana baheba amashuri ku bwinshi mu kabaronsa ibikoresho bikwiye hamwe no kubafungurira muri za cantine scolaire mu kurindira ko ababyeyi baronka uburyo bwisununuye kugira bafashe bafate abana babo mu minwe Ikindi cyokorwa n'uguhana bimwe biboneka uwo wese ateye inda umwana w'umwigeme w'umunyeshure.
Icyo bikoze mu gutanguza umwaka w'ishure, umushikiranganje w'indero François Habyarimana yavuze ko ikibazo cyihutiwe cyane ari cerekeye intebe n'ibitabo, kongereza ibirasi no kongereza bigisha. Kuri we ni kimwe mu bizotorera inyesho ibibazo bihanze igisata c'indero. Gusa ubushikiranganje bw'indero buremeza ko burajwe ishinga n'ico kibazo c'abana baheba amashure. Umushikiranganje François Habyarimana ati ico kibazo kidatorewe umuti vuba, abaheba amashure bazohava bangana n'igice c'ababandanya ishure. Kuri we umugambi wo kugaburira abana ku mashure woshigwamwo inguvu, kuko ubushakashatsi bwerekanye ko ari umwe mu miti irama.
Hari kibazo cyo kongereza uburyo bw'amafaranga bukoreshwa muri uwo mugambi, kumvisha abenegihugu ku ruhara rwabo ko uruhara rwabo ari ntangere mu gufata mu mugongo umugambi wo gufungurira abana ku mashure, biciye mu guterera amashure ibifungurwa mu gihe cy'isarura. Kuko tuzi neza ko iyo ntererano ari kirumara mu ruganda ntibacuye. Hari kandi ubukene bw'inyubakwa zo gufunguriramwo mu gihe abanyeshure bariko barihereza ibifungurwa. Hakaba n'ubukene bw'inyubakwa z'ubushinguro bw'ibifungurwa bwibonekeza ku mashure dukoreramwo uwo mugambi. Tukaba twifuza ko izo nyubakwa zogenda ziraboneka kugira ngo ico gikorwa cyo gufungurira abana ku mashure kigende neza.
Raporo y'igisata cya leta gitororokanye ibiharuro Istebu yerekana ko mu myaka ibiri iheze intara za Kirundo, Muyinga, Makamba, Rugigi, Kayanza, Rutana, Ngozi, Bubanza na Cibitoke arizo zirimo abana benshi baheba amashuri. Icyo gisata cya leta cyerekana ko izo ntara arizo zirimo imiryango myinshi idafungura neza. Naho biruko izo ntara zirasangiye umwihariko ko nka zose zihana urubibe rw'Uburundi n'ibindi bihugu, ivyo bigatuma abana baheba amashure ku bwinshi bakaja guca ingero muri ivyo bihugu nka Tanzania na Congo, nk'uko ababyeyi n'abahinga mu vyerekeye indero babivuga. Samanda Jean arongoye Uburunani bafashe bige.
Murabona yuko dufatiye nko kuri iki cy'ubukene, navuze yuko ari mvo nyamukuru aha mu matoza twagize cyane cyane mu ntara zihana imbibe na nibindi bihugu nka Tanzania, hanuvuga nka za Muyinga, za Makamba. Ucusanga mbere abana bahevye ishuri bakaja kurondera ubuzima muri ivyo bihugu muri Tanzania, haba gutera umuceri, uzorabe naha mu kiyaya Cimbo batera imiceri. Hageze mu gutera imiceri abana baca baheba bakaja gutera imiceri kuko bakura ya mahera. Cyangwa izi ntara bimbamwo ubutare nkinza habu, hanovuga za Muyinga, za Cibitoke, abana benshi baraheba amashuri kugira ngo bace baza kwironderera amahera. Mbere hari n'abakubwira ngo benshi baravuga ngo ikarayi nikija bakoresha mu kurondera inza habu kugisumba ikaramu. Numva nk'iyo mvugo ni mvugo ibabaje cyane.
Yamara Muhinga mu byerekeye indero akaba n'umwigisha muri za kaminuza Libera ntibashira kandi agira ko agira n'icavuze ku byerekeye akanovera k'indero n'inyigisho mu Burundi.
Ubwa mbere nukuramura abarimu banonosoye ibyo kwigisha kandi bakabigisha mu myaka ikwiye itari munsi yine kubahejeje amashure yisumbuye. Ubwa kabiri kugabanya igitigiri cy'abana mu mashure. Murazi neza ko abana hamwe usanga abana barenga ijana majana abiri. Notanga karorero ko Uburundi bwo kwiha ihangiro ry'uko ishuri ryose ritorenza abana 30. Ubwa gatatu no guha uburyo bukwiye abarimu ibitabo n'ibindi bikoresho hamwe n'umushahara w'iteka. Ubwa kane guhindura runtu rwaruka kurutegura kuzoba abarundi bafise ico bubaha bakunda igihugu. Ubwa nyuma kurandurana n'imizi kujana abana mu vya politiki bibasamaza bibacamwe imigwi.
aha umushikiranganje w'indero wewe asigura ko ahubwo urugero rw'akanovera k'indero rwateye imbere agahera kwisuzuma bumenyi byabaye muri Afrika.
Nagomba ngaruke kuri evaluation yakozwe mu bihugu 14 byo munsi ya Sahara bivuga ururimi rw'igifaransa, evaluation PASEC yarerekanye uko mu Burundi ariho dufise abanyeshuri baciye ubwenge. Iyo evaluation yakozwe en 2019 bakoresheje ikibazo cy'ibiharuro, inama ari inama naherukamwo barakoze baratweretse resulta barerekanye ico gihe yuko koko cyane cyane mu myaka ya mbere yuko abarundi aribo bari bazi ibiharuro uko batanze ikibazo kimwe byagaragaye rero yuko ico gihe twebwe turavye nivo ari twebwe twari imbere. Murumva rero yuko nubwo dufise ibibazo kandi twemera nitwoguma turiko turikengera
kugira ngo uyu mwaka w'ishuri watanguye abanyeshuri ntibazohebe ishuri ari benshi n'akanovera ngo gatituke urunani bafashe bige rurafise intererano nk'uko Samantha Jean arurongoye avyiganira Ijwi rya Amerika.
Ivyo kugwa sibike abavyeyi rero bategeza gukora ibyo bashoboye kugira ngo umwana agume ku ishuri. Nandice gituma ku kibazo cy'ubukene leta itegeza gufasha mu kugwanya ubukene. Hano utanga nk'akarorero abantu bateza kwijukira amakoperative kugira ngo bashobore kugwanya ubukene. Ikindi cyo kugwa nuko murazi yuko umwana ari ku ishuri abari mu maboko y'umwigisha ariko atashe ategeka abavyeyi nabo bateza kubakurikirana kugira ngo barabe yuko muhira koko umwana yiga arabe amakaye yiwe. Ikindi cyo kugwa nuko hoshigwaho nk'itegeko rihimiriza gitekanya imyaka y'abana bategeza kuba bari ku ishuri, hama umwana atagiye ku ishuri abavyeyi biwe bakamenya yuko bazohanwa. Ikindi cyo kogwa nuko murabona yuko nk'abana bahebye ishuri baca baja kuba baboyi baca baja kuba bayaya, amategeko mpuzamakungu mu by'akazi arahana gukoresha abana. Niyoza yuko na leta yacu itegeza gufata iyo ngingo kugira ngo abo bana bose ko bategerezwa kubasubiza ku ishuri. Iyindi ngingo yofatwa twarabonye yuko kugaburira abana ku ishuri aho babagaburira abana guheba ishuri biragabanuka. Turazi ko ari leta mvyeyi leta nkozi yogerageza rero kuvugana n'abagira neza kugira ngo tubandanye umugambi amashuri yose ashobore gushikirwa. Ikindi cyokogwa no guhanura no guhimiriza abajeje intwaro cyane cyane kuva nk'abatwara imitumba cyangwa amazone kuko bajya abana bose baheba ishuri barafise umutumba babako. Abo rero barongoye intwaro ku mitumba amashengero amashirahamwe mbese twese tukaja hamwe kugira ngo tuze turagira rusansuma rw'abana bahevye amashuri ku mutumba hama dusanze ari umwana afise ingorane abavyeyi bafise ingorane kubera ubukene erega ku mutumba abantu barashobora kwiyungunganya mbere n'uyo mwana bakamufasha kuko murazi ko mu Kirundi bavuga ngo umwana si uwumwe umwana ni uw'igihugu. Rero ku mutumba bashobora kwiyungungana barashobora kwigisha abo bana bari bahevye ishuri kubera ubukene buri mu miryango yabo. Ugasanga abo baba twajije izonda nibahanwa kandi hariho itegeko rihana koko rihasha abatwajije inda abana.
Uwo muti ibubanza baramaze gutangura kuwushira mu ngiro nk'uko byemezwa n'abajeje intwaro n'indero ku rwego rw'intara.
Hano mu ntari wacu umurindo wo kwibaruka atari muto ugasanga rero nk'umuvyeyi afise abana 4-5 aciye ahitamo guhe gukurayo 3 canke 2 kugira abandi ko bubandanya biga. Iyindi mvo yo gutwara inda zishushu ni hamwe rero tuca dusanga batangura gufata ibiyayura mutwe hakajamwo ubusuma n'ibindi bitari bike kuzana abagore canke kuja ku bagabo nta rundi rukiza bakibona ivyo navyo murazi yuko mu Burundi tugiriki mu bica bizana igwirana ridasanzwe ry'abantu iyo batagiraho barima bigaca biza bikazana injyane mu miryango twarashizeho imigwi izirakurikirana kugira ngo tumenye abateye inda abanyeshuri maze bamenyekanye tugaheza tukamenya se wiwe nyina wiwe n'ivyo bakora maze uwo muntu yateye inda umunyeshuri agafatwa tukamushengeza mu butungane kugira n'ejo canke yeje ntasubire ariho kandi ingingo nziza yafashwe yo gusubiza ku ishure uba yatwaye inda mu gihe yavyaye twarashizeho n'ingingo yuko umuyobozi abonye umwana atakiza ku ishure yatumye ko umuvyeyi akabona aragambaraye araheza wenyene akoranye na komite shingwashure agaja kurondera n'umukuru w'umutumba bakaja kurondera uwo mwana yari bakamubaza icatumye aheba ishure
abahinga batandukanye hamwe n'abavyeyi bahamagarira bagira neza gufasha abana bantawe nikora kuronka amakaye n'utundi dukoresho twankenegwa kugira ngo ntikibe ugwitwazo gwo guheba amashure ikindi kuri uyu mwaka w'ishuri watanguye umwe mu nararibonye mu banyamasendika y'abigisha erari n'ibizi ahamagarira abafise uruhara muri icyo gisata bose gusenyera ku mugozi umwe kugira ngo ishuri ribe umwitwarariko w'abana abavyeyi n'abigisha kugira ibyo bitigire by'abana baheba amashure bizagabanuke cyane
ubushikiranganje naho ubwo bavuga ngo ndatanze itegeko mbuza abana guheba ishuri haraho bibanza bigaca muri cyo kiganiro cyo muri komite shingwashuri bakamenya ingorane bakamenya n'ishuri batanga ku ngorane izo arizo zose bakaraba icyo abantu ababyeyi n'abanyagihugu babamo hafi y'ishuri icyo bashobora gufasha kugira ngo umunyeshuri aronke umutekano wose n'amahoro ku ishuri icyo ni cya mbere cya kabiri naco ari ababyeyi baraba ibyo byose akagira ati nta n'ingufu zo gushiramo agakura umwana mu ishuri bamwe babyara abana benshi cyane agahamagara umwana ngo mfashe na kare nta amashuri y'abakobwa imigenzo muri atsiko yari ubushikiranganje rero kugira ngo bifashe nabo baravuze ngo barapfutse ku ishuri ko abana biga ku buntu naho atari ibyo ko kwiga ku buntu harimo gufasha umwana ko aronka byose ibyo mubuza kwiga byose ibishobora gutangwa na leta ikabitanga ariko hari ibishobora gutangwa n'abandi leta rero nibigira itegeko mu gihe hosohoka itegeko ry'uko umwana wese kuva ku myaka itandatu gushika ku myaka 16 ategerezwa kuba ari mu ishuri no kuvuga hamwe aheza ishuri shingiro byosohoka bwa tegeko umuvyeyi wese awujije umwana kuja ku ishuri agafatwa nk'uburenze itegeko komite nshingwashuri n'abajya abantu twatoye kuko abantu batowe mu makomine no ku misozi urabona ko umenya ntacyo bariko barakorera indero y'abana bakabijamo kugira ngo nk'umuvyeyi abona ko umwana we ashobora guheba ishuri kubera imvizi n'izi abanyeshuri babonye yuko umwana ashobora guheba ishuri kubera imvizi n'izi baheze bayivuge hakiri kare bateguze ababyeyi ni bimwe bavuga hariho ibintu bita amakomite imigwi y'abagenzi b'abana mu gifaransa biyita le comité ami des enfants imigwi y'abagenzi b'abana irafasha abana ikabumviriza kandi iyo nayo ikorana na komite nshingwashuri hajya ku komite nshingwashuri mu Burundi yahawe iyindi ntumbero kandi yategerezwa kuba yikurikirana yuko abana bose baje ku ishuri baje bafise amahoro batayafise bakaronka umuntu yitura
dusangire ijambo
Njuti banywanyi biradu ijwi rya Amerika nikura ko kama duce dusozerera ko kino kiganiro dusangira ijambo turabashimiye tubifuriza kuroranigwa naho ubutaha tubigutse ko kuri micro mwari kumwe na Pierre Claver Niyonkuru
turamushimiye mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru n'abatumire bari kumwe nawe uyu munsi namwe nshuti mwatwumvise aho muri hose nongiye kubashimira kandi namwe mbatumira kujya mutugezaho ibitekerezo n'ibyifuzo ku biganiro twabagezaho hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi murakarama
dusangire ijambo
Radio Ijwi rya Amerika. abandi isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Tanzi jambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo tugona